ili nizbidi Amerika. Izwi d'America ribashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabara mu kije nshuti mwese muduteza amatwi muri kitondo ku munsi wa kane tariki 5 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo.
Ndakubwiza ko nababajwe yuko ntarurangije.
Nuno nibuka ko ari mwiza afite amaso manini, nibuka ko nari komanda, nibuka iki? Nuno nibuka ko nta mwana numwe mfite. Nuno nibuka ko nari umugore numwe.
Uwo ni Augustin Rutayisire yabaye umusirikare wa FPR Inkotanyi yarashwe mu gihe cy'intambara bikamuviramwo ubumuga bwo kutabona hari ku munsi wo kwibohora mu Rwanda. Turavuga no ku miryango 10 y'abarundi igizwe n'abantu 48 yahungutse ku munsi wa gatatu ivanywe mu gihugu cya Kenya. Imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri gitondo. Waramutse Aloyce?
Waramutse Fidèle, tuyahere muri Afrika. Perezida wa Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko agiriye ikigongwe abafungiwe ibya politike bose hamwe n'abanyepolitike babujijwe gukora ibikorwa mu gihugu. Ni mu itegeko rya perezida ryatangajwe ejo ku munsi wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho perezida Obiang Nguema ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1979 mu kwezi guheze yasabye ibiganiro n'imirwi itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Imigambwe itanu ya politike yaramaze kwerekana ubushake bwo kuja muri ibyo biganiro biteganijwe muri uku kwezi kw'indwi mu gihe ngo umutekano wabo wocungerwa. Obiang Nguema amaze imyaka yababa 40 ku butegetsi yamyagirizwa ko intwaro yiwe irangwa no kurya ibiturire hamwe no guhonyanga agateka ka zina muntu. Ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi Leta z'Ubumwe za Amerika niho zahimbaza imyaka 242 icyo gihugu cikukiye. Ikindi Amerika yibutse kuri iyo tariki nyene ni batatu bahoze barongoye iki gihugu bashengeye kuri iyo tariki nyene: John Adams perezida agira kabiri wa Amerika na Thomas Jefferson bashengeye kuri iyo tariki nyene mu mwaka w'1826. James Monroe yabaye perezida wa Amerika agira gatanu we yashengeye mu mwaka w'1831 kuri rino genekerezo nyene. Abanyamerika baha ikibanza gikomeye umunsi wo kwikukira. Ibihumbi n'ibihumbi bahurira hamwe mu bisagara bitandukanye aho baturitsa ibicanywa ataco byica mu birere. Mu Bwongereza hari umugabo n'umugore wiwe bavugwa ko amagara yabo abangamiwe cyane ni nyuma yaho baherewe ubumara bw'isumu bwakoreshejwe mu kuroga mu Rusiya Sergei Skripal n'umukobwa wiwe mu kwezi kwa gatatu. Ibyo bishikirizwa n'igipolisi kirwanya iterabwoba aho mu Bwongereza. Umugabo w'imyaka 44 Dawn Sturges hamwe n'umugore wiwe Charlie Lawless w'imyaka 45 babatoye bataye ubwenge ku munsi wa gatandatu ahitwa Amesbury ni ku birometero 13 uva mu gisagara cha Salisbury aho Sergei Skripal yahoze ari umusumyi w'urusaku ku butaka bw'Ubwongereza n'umukobwa wiwe Yuria batorewe mu kwezi kwa gatatu. Amatohoza y'igipolisi kirwanya iterabwoba yaratanguye kugira bamenye ukuntu abo bantu bahawe iryo shano ry'ubumara. Umushiranganji w'Ubwongereza w'intwari yo hagati Said Javid yatumye ko inama ya leta yihutirwa kuri uru wa kane kuri icyo kibazo. Ubwongereza bwagiriza Uburusiya kuba ari bwo buri nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi kandi ko ari bwo bwahaye n'ishano Sergei Skripal n'umukobwa wiwe Yuria, ariko Uburusiya bwo burabandanya buhakana ibyo byagirije. Naye imyiyerekano yo kwiyamiriza itegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza bo muri sentare Nyahinyuzwa barenga ica gatatu yarabandanije muri Polonye ejo ku munsi wa gatatu. Leche Walesa n'umunyapolonye yigeze gutsindira agashimwe kitiriwe Nobel yari muri abo bagira imyiyerekano ku murwa mukuru i Varsovie yavuze ko iyo ngingo ishobora guta igihugu mu kaga k'intambara. Mushikiranganji wa mbere wa Polonye Mateusz Morawiecki yabwiye inama nshingamateka y'umuryango wa Buraya ejo kwa gatatu ko ingingo yo kugabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza yemewe n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu, ariko abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntibashigikiye iyo ngingo. Bavuga ko demokarasi ya Polonye ibangamiwe kandi bakagiriza leta gushaka kugenzura amasentare. Mwo munya ko iyo tegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza ikavanywa ku myaka 70 gushika ku myaka 65. Ubushinwa bucije kuri ambasade yabwo iri hano i Washington buraburira abanyagihugu kwitondera kugendera leta z'umwe za Amerika muri iki gihe. Mu itangazo bwashize ahaboneje ku munsi wa gatatu, Bushinwa bubwira ko bushobora kugira bubabwira ko bashobora kugira ibibazo byo kwishyura ibijyanye no kwivuza kubera bizimbye cyane aha muri Amerika, canke ko bashobora no kugwa mu bwicanyi bw'inkoho z'abantu barasana, kwibwa, kwamburwa ivyabo n'inzego z'ubutungane canke guhura n'izindi ngorane. Iri tangazo ryasohotse mu gihe hari icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Leta z'Ubumwe za Amerika kubera intambara y'amatagisi ku bicuruzwa hagati y'ibihugu bibiri bikomeye cyane ku isi ibandanya ivugwa.
Urakoze Aloyce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho mu birori byo guhimbaza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 2024, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yasavye ababa ku mipaka y'ibihugu bibanyi kubuza abana babo kubandanya kujabuka imbibe baja gusaba serivisi z'ubuvuzi n'izindi muri ivyo bihugu. Umukuru w'u Rwanda arumvikanisha impungenge ko abo bana bashobora kujabuka imbibe ntibagaruke ku mpamvu zitandukanye. Inkuru tubaza umumenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Igisabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 24 ku rwego rw'igihugu yizihirijwe mu Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Rungi. Na gace k'imisozi miremire ubutegetsi buvuga ko kari karasigajwe inyuma n'amateka mabakomoka ku butegetsi bwabanje. Kuri inshuro uyu muhango watangijwe no gusura ibikorwa remezo birimo inyubako ziri mu mudugudu w'icyitegererezo wa Horezo wubakiwe abatishoboye bari batuye mu manegeka Muhanga. Madame Beatrice wa Maria Meya wa karere ka Muhanga avuga ko aka karere abari ku 8% batuye mu manegeka mabashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Kubarera aka gace kandi zakari karasigajwe inyuma n'ubutegetsi bubi nk'uko abivuga nyuma y'imyaka 24 byakora abaturage bigaragaza ikinyuranyo. Madame Antoinette Musabyimana umwe mu batujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Horizo watanze amashimwe ku butegetsi mu izina rya bagenzi be ngo ntibisanzwe.
Rwanda naho ngushimira ubu bampaye inka inzungu n'inyana yayo ubu ngiye kubyibuha none nsigaye asa nkaho nari igikara ariko ubu ngiye kuba inzove. Amazi mu nzu, amashanyarazi, imihanda myiza, amavuriro. Perezida wacu ntabwo kuri twamwe atyo twakushimira twanakurata.
Mu ijambo rye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ko nyuma yo kwibohora binyuze mu rugamba rw'amasasu ubufatanye bwaranze inzego zose ari nako byakomeza na nyuma yaho mu rugendo rwo kwiteza imbere.
Ko twafatanije muri icyo gihe cyo kwibohora niko twifuza gufatanya urugamba rw'ubukungu rw'imibereho myiza rw'umutekano. Ibyo ntabwo twabigeraho ingabo z'igihugu ashinzwe umutekano uriyo bw'umwihariko tudafatanije n'abaturage.
Perezida w'u Rwanda kandi yasabye abaturage bagejejweho ibikorwa remezo kubisigasira no kudakomeza guhanga amaso leta, ahubwo nabo bakagira uruhare mu kwiteza imbere.
Ibyo twubaka ntabwo dushaka kubyubaka uyu munsi ngo nyuma y'umwaka umwe dusange bitakiriho, byarasenyutse. Ntabwo twifuza ko byasenyuka, kandi byasenyuka muri he turi he ari nako twubaka ibindi.
Mu bikorwa remezo bahawe birimo amacumbi, amashuri, amavuriro, imihanda n'ibindi. Kukijyanye n'abanyarwanda baturiye imipaka batarabona ibikorwa remezo bihagije aho bamwe bakora ingendo bashaka za serivisi zitandukanye mu bihugu bituranye, Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva ko biriho kandi ko bidakwiye. Maze asaba ababyeyi ko bakumira abana babo ntibakomeze kwambuka imipaka y'ibihugu bituranye bajya gushakayo serivisi z'ubuvuzi n'izindi. Uyu mutegetsi ntiyabuze gushimangira umuhate w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kugeza ibikorwa remezo aho bitaragwira, ariko uko kwambuka imipaka bya hato na hato bigacika.
Ntibikwiye rero ababyeyi muhana abana banyu, ariko nabo bantu ubwo nabo baranyumva, ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose. Izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri. Kimwe, baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo. Iyo ni inshingano ya mbere dufite.
Mu kuvuga ibi, Perezida Kagame arumvikanisha impungenge ko hari igihe bamwe bashobora kwambuka imipaka ntibagaruke.
Abo bana bazajya bagenda bitwa ngo bagiye kwivuza, ubategereze ubabure ntibagaruke. Hariho icuruza ry'abana n'abakuru barabacuruza. Inzego za polisi y'igihugu hano iwacu mu Rwanda birirwa bafata abantu cyangwa bagarura abantu bageze mu Bushinwa, bageze hehe, batwawe batyo gucuruzwa. Rimwe bakabashuka cyangwa se bakagenda babihisemo, bagerayo bakagira ibibazo, ugasanga barashakisha za ambasade zacu aho ziri ngo babwire ko rwose yagize ibyago, yagize atya kwisanga mu Bushinwa, ariko ntafite n'amazi yo kunywa, ntafite ibyo bamusezeranije bamutwariye, nuko ugasanga byaduhenze.
Perezida Kagame yavuze ibi mu gihe mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ibibazo bishingiye ku mutekano mike ku mipaka ihana imbibe n'u Rwanda ku bihugu bituranye byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Mu minsi ishize nabwo Minisitiri w'Ingabo General James Kabarebe yumvikanye abwira intore z'abacuruzi bari Nyagatare ku bihugu bituranye hafi ya byose bibaniye n'u Rwanda. Umva uko yagarutse kuri Uganda.
Reba Ubugande uko bumeze buri munsi, mwirwa mujyayo babafata, bafunga, bakubita, bacunaguza. Buri munsi barakubise ariko ntimwumve. Barahondagura buri munsi, bagakubita, bagacunaguza abanyarwanda impunzi. Ubu dushakaho iki? Ubu ambasade yacu yo muri Uganda nta kindi kintu ikora. Ambasade yacu yo muri Uganda ikikora ni ukwiri gushaka abanyarwanda bafashwe, bafunzwe, bakubiswe ifungwa. Ubu naho na Uganda muhunahuna y'umushaka iki? Mwakubatse igihugu cyane.
Mu minsi ishize nanone kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, Madame Laurentine Kanyana, Ministre w'Ubutabera w'u Burundi, ubwo yari mu ntara ya Kirundo ihana imbibe n'u Rwanda, yasabye abanyakirundo guhina akarenge abahahiraga mu Rwanda bakemera bagatungwa n'iby'iwabo. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri ku nkuru yerekeye umunsi wo kwibohora mu Rwanda, Ijwi rya Amerika ryagendeye abahoze ari abasirikare bari aba FPR Inkotanyi, mbere n'abahoze mu gisirikare cyo kwa Habyarimana XFAR. Bose bamugariye ku rugamba, bahumye amaso, bemeza ko inyuma yo guhuma icyababaje ari uko bamwe batarangije urugamba bari batanguye, abandi bakaba babwirwa aho igihugu bagwaniye kigeze badashobora kuvyirabira. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu kagari ka Gako murenge wa Masaka mu kare ka Kicukiro niho hatujwe bamugariye ku rugamba biganjemo barashwe bikabaviramo guhuma. Navuganye n'abagabo bamwe mu bahoze mu ngabo za RPF Inkotanyi n'abahoze mu gisirikare cya leta ya Habyarimana XFAR, nk'abantu bose bahoze ari abasirikare batujwe mu mudugudu umwe, ndetse bakaba bemeza ko babana neza nubwo buri wese yambuwe kureba n'intambara yatewe n'ingabo bahanganaga. Abahoze ari aba FPR Inkotanyi bavuga ko barashwe nabo bitaga abanzi babo b'ingabo za leta. Abahoze muri XFAR bo nabo bakavuga ko batewe ubumuga nabo bitaga inyeshyamba zateye u Rwanda. Nubwo bafite amateka atandukanye, bose bahuye n'ikibazo cyo kuraswa bikabaviramo ubumuga bwo kutabona, bakababazwa n'uko batigeze babona igihugu barwaniraga uko cyagiye gitera imbere. Rutayisire Auguste yahoze ari umusirikare wa FPR Inkotanyi yinjiyemo afite imyaka 22, araswa afite imyaka 26, ari ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zari zimaze kwinjira mu mujyi wa Kigali. Kuri we ngo babazwa n'uko atabashije kubona uko urugamba yatangiye rwarangiye.
Barandashe nongeye gukanguka nk'ukuri uyu munsi kandi uranakoze cyane Imana kongeye umugisha. Nk'ukuri uyu munsi iyi ni itariki ya kane numva Cecile Kayirebwa avuga ngo impundu banyarwanda, niko numvise akajambo ariko narindi neza ko yamfashe ntazi hondi ndakubwiza ko nababajwe yuko ntarurangije
none nibuka ko nari mwiza afite amaso manini nibuka ko nari komanda nibuka iki none nibuka ko nta mwana numwe mfite none nibuka ko nari umugore numwe wetuzanyemera nuwandamutsaga numvaga ngiriye ubuntu
mugenzi we Karangwa Juvenal yahoze mu gisirikare ex-fari avuga ko yarashwe urugamba rugitangira amaze umwaka umwe mu gisirikare ngo hari mu mwaka w'1991 ariko akavuga ko yababajwe no kuba yararangije urugamba atabonye neza abasirikare b'inkotanyi kuko babwirwaga ko ari inyenzi atari abantu nk'abandi
nagiye mu gisirikare intambara igitangira muri 1990 bo bari hanze twe twarwaniraga imbere mu gihugu kuvuga ngo ubuzima bari bafite hanze bwari butandukanye n'ubwo bari mu gihugu imbere dufite ibikoresho twari dufite na leta yatwitagaho yewe narasiba ahantu bita ikiyombe nk'uko nari ndi ku rugamba koko nkaza kuvamo amaso iki kintu ngiye cyaje kumubaza cyane nuko naje kuvamo amaso ba bagenzi banjye bakaza gufata igihugu ariko simbashe kubabonesha amaso yanjye nk'uko mbere ubundi hari abavangura ngo ni ingenzi ko zifite imirizo ibyo niko babivugaga icyamubaje ni uko baje gufata igihugu naravuyemo amaso simbabone
abenshi mu basirikare bamugariye ku rugamba mu ntambara yahuje abahoze ari abasirikare ba FPR Inkotanyi ndetse n'ingabo za leta z'icyo gihe harimo abari bakiri bato Bururu Auguste yinjiye igisirikare cya FPR afite imyaka 20 gusa nyuma y'imyaka 3 yahise araswa aba batabona aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko mu minsi ya mbere yumvaga ashaka kwiyahura
yewe rwo mu 3 maze kuyarangiza namenye ko ntareba kwiyashyira birango ashaka kujya ngo nanye niyahure kuyahura ndabigerageza ariko urya baganga n'abanyabwenge baje kunyereka abagenzi banjye bacitsamo amaguru banyereka abagenzi banjye bacitsamo boko ndavuga nti uziko wasanga burya ahubwo ndi muzima
aba basirikare bamugariye ku rugamba umwe ahiga undi uyu munsi bahurijwe hamwe ndetse babasha no gufashirizwa hamwe basobanura ko nubwo bahoze bahanganye ariko batakirebana nk'abanzi ahubwo babanye neza nta wishisha undi
twamaze guhunguka ni ukuvuga ngo uretse nanjye n'abandi bose bagarutse b'abasirikare baratwemeye batuvanga n'izindi ngabo
utabona
ntabona baduha ibyo bagenera abandi ikintu kinezeza cyane aba bagenzi banjye twararwanye ntawari uzumbye tuza no gukomereka ariko ikintu kinejeje ni uko tubana tutabona kandi tukaba twarinze turi bamwe dusangira abo nyagafata akagasangira na mugenzi we ukayesere ntabwo yasanga ku nzira cyangwa ngo umusange ku nzira mbe namugira nabi cyangwa yangirira nabi cyangwa yavuga ngo nguyu ngo ni irisefare cyangwa se ngo nyivuge ngo ni RPF woya twumva ko ari igisirikare kimwe twumva ko duhujwe n'ubuzima bumwe niki tukaba dusangiye igihugu
umunsi wo kwibohora wabereye mu midugudu yose aho abaturage bahuriraga bakaganirizwa ku mateka yaranze urugamba rwo kwibohora Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
mu masegonda 60
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Naho ku nkuru yerekeye Burundi imiryango 10 y'abarundi igizwe n'abantu 48 yahungutse ejo ku munsi wa gatatu ivanywe mu gihugu cya Kenya. Bamwe muri abo bemeza ko bahunze kubera ingorane zashikiye igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 abandi nabo bakavuga ko bahunze inzara yibonekeje mu myaka itandukanye mu ntara ya Kirundo bose bavuga ko bahungutse kubera bari babayeho nabi mu makambi barimwo mu gihugu cya Kenya idonido kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
turabahaye ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kirimwo amahoro umutekano
Terence Nahiraja umwunganirizo w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati niwe yakiriye abo barundi bahungutse mu kuba ibendera ry'u Burundi ikimenyetso cy'uko basubiye mu gihugu cy'amavukiro abo barundi bagizwe n'abantu bakuze 18 hamwe n'abana babize imyaka iri hagati ya 12 na 17 bagera kuri 30 bose bava mu makomine agize intara ya Kirundo nibo bashikanye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nk'igihe cy'isaha zitandatu bavuye mu gihugu cya Kenya. Bose barashima ko batahuse mu gihugu cyabo, bakemeza ko kuba impunzi bitajyoshe. Felicien Bahati yahunze mu mwaka wa 2015 yemeza ko n'abandi bifuza gutahuka kuko babayeho mu buzima bubi.
Abenshi baripfuza gushika ariko kumure ntibirashoboka, nabo nyine ngira bizoshoboka, ariko je ndanezerewe cyane kuba nshitse nkongera gusubira mu gihugu cy'amavukiro, kuba mu gihugu atari kiwanyu uri mpunzi ni ibibazo birebire kandi igihugu kiwanyu gihari. Witwa impunzi, mbega hari aho umunyagihugu kwanza wahabona ko atana agaciro ufise? Ni ukuvuga ngo ibibazo by'ubuhunzi ni byinshi kandi si byiza, nacyo gituma twagerageje turabe uburyo tugaruka vuba.
Eka na Maria barutwa nayo yavuze ko yahunze ava muri komine Bugabiri, intara ya Kirundo, mwaka w'2000 kubera inzara yari yadutse muri iyo komine. Uyu mukenyezi avise umuryango ugizwe n'abantu ndwi avuga ko umubano mubi waho bari bahungiye ariwo watumye basaba gusubira mu gihugu cy'u Burundi.
Nishimye yuko ngarutse mu gihugu nasubira kuba mu nshuti n'abagenzi. Shikanyo barabayeho ikintu cyanyuma yaho n'abaturanyi baho, nta muntu aza gutasha, nta muntu avoma, ubwo ugiye gutasha n'inkoni ntutora udukwi ngo cyane. N'impunzi nyinshi barazitwambuye abakavukire baho, benshi dutasha nta mpunzi dufise. Tujya turasaba rero ati mudukundiye nimudusubize iwacu, dusubire mu bihugu by'amavukiro, tuzobaho kuko tuzobasanga, natwe tuzobaho nk'uko nabo bariho.
Mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati bemeza ko icyo gikorwa ari urukurikirane rw'ibindi byakozwe mu gushyira mu ngiro amasezerano u Burundi bwagiriraniye n'ishyirahamwe HCR ryitaho impunzi ryo gufasha kugira abarundi bashaka guhunguka batahukanwe. Terence Nahiraje, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati, akavuga ko abahungusa atangorane bashikiramwo kuko basangaho amatongo yabo.
Kujya abandi barundi bakigwa bagasubizwa mu byabo hanyuma kwa imirimo yabo, niko n'abandi bimeze kira. Noneho nta kibazo cy'amatongo bafise kuko bumvise ko abenshi ari abagiye mu 2015 kuva icyo gihe nacyo bakamuzi ko nyinshi bari Petero Nkurunziza yafashe ingo y'uko atatongo ry'umuntu n'umwe cyangwa inzu yiwe cyangwa ibintu byo hagira uwundi muntu ashobora kubyigarurira. N'uwo yarabikoze yoba yahonyanze amategeko yoca byakwa atanu rubanza rurinze kujaho. Nico gituma rero ni kubafasha mu byo gufungura n'uko babaraja ku kivi kugira ngo barime bitegurire umwimbu wo kumutasura nk'uko abandi barundi bariko barabikora.
Kiretse abo 48 bashitse kuri uyu wa gatatu, abarundi 187 nibo biteze kuzohunguka bava mu gihugu cya Kenya muri kuno kwezi kw'indwi, bakazoshika ku magenekerezo ya 11, 18 na 25 ya kuno kwezi. Ibiharuro biva mu ishyirahamwe gita y'impunzi ya RCR byemeza ko gushika kwa 31 kwezi kwa gatanu 2018 u Burundi bwari bufise impunzi zingana n'ibihumbi 396,056 na 58. Muri abo igihugu cya Kenya kikaba gifise impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi 13,200. Ni mu gihe iryo shyirahamwe ryemeza ko gushika ku wa gatatu kwezi kw'indwi hari yamaze guhunguka abarundi bangana n'ibihumbi 35,322, bakaba bagizwe n'imiryango 111,590. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya twumviriza umumenyeshamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda akurikiranira hafi ivyerekeye inkino, atubwire ku nkino za kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose kiriko kibera mu gihugu cy'u Burusiya zitegekanijwe ku munsi wa gatanu n'umunsi wa gatandatu w'indwi turimo.
Kuri wa gatanu haratangira urugamba rukomeye ku makipe umunani asigaye mu gikombe cy'isi mu Burusiya ku ntera kimwe cya kane kirangiza. Nta kipe ya kana irimo, ari nayo mpamvu n'ababahanga mu kuraguza umutwe badashobora kwihanukira ngo bahagarare ku maguru yabo abiri ngo bavuge amakipe ane azasimbuka urukiramende akinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ku wa gatanu guhera isaa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izahura na Uruguay. Bizaba ari ishiraniro kuko Ubufaransa bukeneye kwereka isi ko ibyashobotse mu myaka 20 ishize batwara iki gikombe bishobora kwisubiramo. Ku rundi ruhande, Uruguay ya Luis Suarez, Edson Cavani, Diego Godin na bagenzi babo bavuga ko ntacyababuza gukuramo Ubufaransa, ndetse kuri bo ingofero ya mbere ni ku mukino wa nyuma. Nyuma y'uyu mukino wa Uruguay n'Ubufaransa hazakurikiraho uwa Brazil n'Ububiligi guhera isaa 2. Gushidikanya no kutemeza byaranze ikipe y'igihugu ya Brazil mu ntangiriro y'imikino mu majonjora byamaze kuvugutirwa umuti. Ikimenyimenyi nuko Neymar de Santos Junior da Silva na bagenzi be basezereye Mexique ku buryo butagoranye muri kimwe cy'umunani kirangiza. Ibyo byose ariko ntabwo bitera ubwoba amashitani y'umutuku ayobowe na Eden Hazard bamaze gutsinda imikino yabo yose bakinye uko ari ine kuva iki gikombe cy'isi cyo mu Burusiya cyatangira. Indi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe kwa gatandatu isaa 10 Ubwongereza buzamanukana mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya Suède aho Harry Kane na bagenzi be bafite inshingano zo kwibagiza Abongereza inzozi mbi bamaze imyaka myinshi ziterwa nuko ikipe yabo y'igihugu ikunze kugarukira hafi hashoboka mu marushanwa mpuzamahanga. Gusa ikipe y'igihugu ya Suède idafite izina runaka ry'icyamamare igenderaho ifite iturufu y'umukino ushyize hamwe ku buryo nta gitangaza ko ishobora kwifashisha inkoni yakubitishije Abasuwisi muri kimwe cy'umunani kirangiza igakuramo n'Ubwongereza. Guhera isambiri bizaba ari ibicika hagati y'Uburusiya na Croatia kuba bazaba bakinira mu rugo imbere y'abafana babo kuba barasezereye igihangange nka Espagne biratuma ikipe y'igihugu y'Uburusiya irushaho kwigirira icyizere cy'uko nta kipe yayitera ubwoba. Luka Modric, Mario Mandzukic na bagenzi babo biteguye gukubita ahababaza Abarusiya bakabakura mu irushanwa ririmo kubera iwabo mu rugo. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri iki gikombe cy'isi iteganyijwe kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu mu cyumweru gitaha. Ikipe izarokoka hagati ya Uruguay n'Ubufaransa izahita ihura n'izatsinda hagati ya Brazil n'Ububiligi, hanyuma uzakomeza hagati ya Suède n'Ubwongereza acakirane n'ikipe izaba yatsinze hagati ya Croatia n'Uburusiya. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igenekerezo rya 17 ry'ukwezi kwa gatanu abanyagihugu baritavye amatora yo gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyura ibiringo umukuru w'igihugu agoma ku butegetsi ku buryo ikiringo kimwe kizova ku myaka 5 kikaja ku myaka 7 ari navyo bishobora guha uburenganzira Perezida Pierre Nkurunziza bwo gusubira kwitoza mu biringo bibiri. Mu bindi bishasha biri muri iryo bwirizwa shingiro n'ububasha busumbirije buhabwa umukuru w'igihugu mu gihe uburenganzira bwabitoza ku gatwe kabo hamwe n'inani buzogabanuka. Zimwe mu nyingo zizohindurwa muri iryo bwirizwa shingiro zirateye kubiri n'amasezerano yo gusangira ubutegetsi yatewe ko Gikumu yarusha yanafashije kurangiza ingwano. Nkuko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wabitangaje, abanyagihugu bashika kuri 73% ku banyagihugu 4.47 million batoye ego mu gihe 19% batoye oya. Ivyo bivuga rero ko Perezida Pierre Nkurunziza yatanguye gutwara Uburundi mu mwaka w'2025 ashobora gutwara gushika mu mwaka w'2034. Yamara ayo matora yarabayemo amahinyu nkuko umuvugizi wa Departement d'État ya Amerika Heather Nauert yabishikirije mu itangazo agira ati Leta z'Ubumwe za Amerika zasanze ayo matora atakoreshejwe ku mugaragaro kandi yabaye mu gihe amaradiyo akomeye yari yugawe kandi habaye utwigoro two guhimiriza abanyagihugu gutora. Leta yararetse abatavuga rumwe nayo bariyamiriza mu buryo bukomeye mu kiringo cy'indwi zibiri ibikorwa byo kwiyamamaza byamaze. Yamara ngo abatari bake bashikiye umugambi wo gutora oya baraburabujwe bongera baratuzwa mu mezi imbere y'ayo matora ku buryo abanyagihugu batari bake bagiye gutora bafise ubwoba. Vyongeye kubona atabarorerezi bigenga bagenduje ayo matora biratuma ibyavuye muri ayo matora bitizigirwa. Leta z'Ubumwe za Amerika zirateye amakenga n'ukuntu ihinyanyurwa ry'iryo bwirizwa shingiro rishobora gutuma rizofatwa nk'akaryo ko guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu. Hadde Nuwata yagize ati turibukije umugambwe uri ku butegetsi wemeje wo kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro gushinga amashirahamwe hamwe no kugira amakoraniro. Ati Leta z'Ubumwe za Amerika zirashigikiye Abarundi kandi zirafise akizero ka kazoza keza ku Barundi n'ubuzima bwiza bazogira mu vyerekeye ubutunzi bukomeye umutekano hamwe no mu degemvyo.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.